Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95.5 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza mwese nshuti namwe bagenzi muduteza amatwi. Hano muri studio ya 5 I Washington DC muri kumwe nanje Rosine Munezero ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Twagerageje turitanga turashyira imigambi kugira ngo tuzoshike muri izi higanwa mpuza makungu z'inkino zibirenga anyeriyo dufite abananotsi bashika 6. Iyo ni imigambi twari twihaye nabo dukorana Imana iraduha twayishikira.
Uyo ni Dieudonné Kwizera, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanonotsi mu Burundi, ahavuga uburyo umugwi arongoye wifashe mu nkino z'isi yose zo kwinonora imitsi ziriko zibera I Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil. Iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na Aloise Bigirimana. Mwaramutse Aloise.
Mwaramutse Rosine, mwaramutse namwe inshuti z'ijwi rya Amerika. Mu gihugu cya Nigeria, umurwi w'iterabwoba wa Boko Haram warasohoye video ku munsi w'Imana aho werekana abakobwa banyuruje baturuka mu gisagara cya Chibok kiri mu ntara ya Borno mu bumanuko bwa Nigeria mu mwaka w'2014. Abakobwa bashika 218 ku 276 bari banyurujwe bakuwe mu ishure gisumbuye mu gisagara cya Chibok n'ubu akabatawu zirengero ryabo. Imyaka 2 iraheze leta ya Nigeria igerageza kubarondera. Iyo video niyo ya nyuma yasohowe n'umurongozi w'umurwi wa Boko Haram Abubakar Shekau aho mu ntango z'ukwezi k'8 yasohora itangazo ribeshuza inkuru zivuga ko yasubirijwe n'uwundi murongozi. Muri iyo video kandi haboneka umugabo yifutse avuga ko abo bakobwa bakiri mu minwe yabo. Yongera avuga ko abashika kuri 40 muri bo barongowe hisunzwe amategeko y'Imana, abandi nabo bakaba barafiriye mu bitero by'indege byabaye. Muri iyo video kandi umwe muri abo bakobwa yasavye leta kurekura abarwanyi b'uwo mugwi kugira nabo bashobore kurekurwa. Mu mwaka uheze w'2015 igisirikare cya Nigeria cyaratangaje ko cyarokoye abantu 100 bari bagizwe imbohe na Boko Haram, ariko muri ibyo byegeranyo abo bakobwa ntibarimwo. Mu gisagara cya Philippines abantu baharurwa mu 100 bari hereje amabarabara biyamiriza umugambi wa perezida w'ico gihugu Rodrigo Guterres wo kwimurira imva ya Ferdinand Marcos yahoze arongoye ico gihugu ku murwa mukuru Manila. Ni mu gihe bamwe muri abo bihereje amabarabara ejo ku munsi w'Imana bavuga ko Ferdinand Marcos yatwaza igikenye ku ntwaro yiwe kandi yahohoteye bamwe muri bo, abandi nabo abata mu mvuto mu gihe yari ku butegetsi. Nawe perezida Duterte ararahira akarengwa ko ativuguruza ku ngingo yiwe yafashe ko agiye gukura iyo mva ahiri mu gisagara ciwe c'amavuko ayimurire mu itongo ry'abiguze igihugu riri ku murwa mukuru Manila mu kwezi kuza. Perezida Marcos yakuye ku butegetsi n'imigumuko y'abanyagihugu mu mwaka w'1986 aho acaja kuba mu buhungiro hamwe n'umuryango wiwe mu izinga rya Hawaii, ari naho yasandabiye mu mwaka w'1989. Ibisigarira by'imva yiwe byaciye mu nyuma bitwarwa mu gisagara avukamwo muri ico gihugu ca Philippines. Mu gisagara cya Milwaukee ni muri leta ya Wisconsin muri leta z'umwe za Amerika, amazu 6 y'ubucuruzi yaraturiwe imodoka z'igipolisi ziramenagurwa ejo ku munsi wa 6. Ni nyuma yaho igipolisi cyo muri ico gisagara kirasiye umugabo w'umwirabure mu ijoro ryo ku munsi wa 6 bavuga ko yari yitwaje inko. Abapolisi batari bake barakomeretse, umwe akaba ababaye cyane, abantu 6 bakaba bamaze guhagarikwa n'igipolisi. Umukuru w'ico gisagara cya Milwaukee murambabarira Tom Barrett amenyesha ko abasirikare bajeje gucungira umutekano mu gihugu bagiye kurungikwa guhagarika iyo migumuko. Ugo rufugu wo mwirabure muri ico gisagara ca Milwaukee rukurikiye ubundi bwicanyi kubirabure bwabaye mu bisagara vya Baltimore, New York, Baton Rouge, Chicago, Ferguson muri leta ya Missouri. Umukuru w'igipolisi muri ico gisagara Edward Flynn yavuze ko uwo mwirabure yishwe yarafise imyaka 23 azwi ku izina rya Sylvie Smith kandi yaramaze guhagarikwa n'igipolisi akatari gake. Umupolisi yamurashe yari umwirabure nkawe. Ahandi havuga ubwicanyi ni mu gisagara cya New York aho igipolisi cyo muri ico gisagara naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiriko kirarondera umugabo yarashe umunyedini w'umuyisilamu hamwe n'uwo bafashanya ibikorwa byo gusengesha bishwe ku munsi wa gatandatu bavuye mu masengesho. Nta makuru y'icyo baba barazize arashigwa habona, ariko abaharanira agateka ka muntu hafi y'umusigiti barasiwe ko bavuga ko ubwo bwicanyi bwavuye ku rwanko. Abantu bashika ijana baciye bakoranira ahabereye iryo bara basaba ko ubutungane bwokurikizwa. Igipolisi kimenyesha ko abo bantu barashwe mu mutwe, uwo barashe yaciye yiruka afise n'inkoho iwe mu minwe. Abo bagabo bo mu idini rya Isilamu bishwe bari Imam Maulama Akonje w'imyaka 55 na Tara Udin w'imyaka 64 bafashanya mu bikorwa byo gusengesha ku musigiti murambabarira uri muri ico gisagara ca New York. Muri Iraq naho abarwanyi b'abakurde barwanira mu ntara ya Peshmerga muri ico gihugu batanguye kugaba ibitero bafashijwe n'indege za Amerika mu micungaro y'igisagara ca Mosul gisanzwe kiri mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiislamu. Abategetsi bo muri iyo ntara ya Peshmerga batangaje ico ku munsi wa Mungu ku duce tutari duke mu micungaro ya Mosul tumaze gufatwa.
Aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mwariko mushikirizwa na Aloise Bigirimana. Kuri wa gatandatu abanyamurenge ba mu Burundi baributse ku ncuro ya 14 ababo bashika ku 166 biciwe mu gatumba muri komine Ntahangwa mu mwaka w'2004. Umuryango w'abanyamurenge wemeza kutazokwigera uhagarika gusaba ubutungane bw'u Burundi na mpuzamakungu kurenganura. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirika neza.
Haleluya! Duhumurike kandi tugira ibindi byiringiro. Tugira ibyiringiro nubwo bene data ururwaboze kuko bamenye Imana bafite ubugingo buhoraho.
Turi muri zone Gatumba nko ku birometero 14 mu burengero bw'umugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Ni muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Aha ni ruhande y'imva z'abanyamurenge 166 abo biciwe mu ikambi y'impunzi bari mu aho mu Gatumba nyene mu kwezi k'umunani umwaka w'2004. Umupastori Arikaremesha abaje kwibuka babo. David Munyamahoro umuvugizi w'umuryango w'abanyamurenge mu Burundi yibukije abari bahari uko amahano yabaye ku bwoko bwabo.
Kumugoroba w'itariki 13 ukwezi k'umunani 2004 wari umugoroba tubona usani yindi warataramye hano mu Gatumba ngo tugeze mu masaha 2:00 bamwe baje kuryama. Ayo masaha y'umugoroba abari baratubwiye kutwica faruko tubona bazana ingoma bakazana amapendo tugira ngo none hari igitaramo. Baje kuba saa yine z'ijoro twumva urusasu rwa mbere ruravuze barasa hano mu makambi bana distrere n'amakambi ya gisirikare n'igipolisi kugira ngo babone uko bica abo bantu. Ariko abo bagiye kwica abantu tumaze nk'amayinga abiri twarabivuze aha twafatiye intera hamwe mu nkambi tuja kubwira HCR tubwira leta tiyagira icyo babikoraho na kimwe arafungwa ntituzi nimba baranamufunguye ariko ibyo byarabaye.
Abanyamurenge bababazwa rwose no kubona abari barongoye mu hari FNL bacidegemza kandi umuvugizi wa FNL w'ico gihe Pasteur Habimana yaremanze ko ari bo bakoze ubwo bwicanyi.
Mu gitondo ku minsi 14 tutaramenya ababikoze twumva amaradiyo arabivuze abishe abantu barabyiyemerera ubwo bari bakiri mu ishamba batarahuruka imusozi bitugwa hejuru yuko nta na kimwe twikegaga ko dushobora kwicwa bunyamaswa gutyo. Imyaka itarashira bava mu ishamba baraza barahuruka ubu bari muri leta. Ba revendicateur b'ubwo bwicanyi nibo baserukira abanyagihugu muri parlement. Tubyumva ukuntu umuntu yavuga ngo nije wisha abantu 166 mbaziza uko baremwe tutanasangiye n'igihugu ariko yamara akaba recompense ngo ubu ni userukira abanyagihugu muri parlement tituzareka kubivuga n'umunsi numwe tituzareka kuvuga izina rya Rwasa n'umunsi numwe reka tubivuge si rimwe se si kabiri si gatatu pasteli na Rwasa babivuze
eka nabacitse ku icumu bakabura nababo ibyo birababaza bikabasonga Simon Nkubana umutama myaka 70 numwe muri bo
abo twabuze njewe nabuze umukobwa wa mukuru waje witwa Yirabitanga n'umukazana wa mukuru wa murumuna wanje nawe yarapfuye muri yona twazize ubusa twazize uko dusa tuzira ubwoko bwacu kwebwe icyatugumye ku mutima no kubona twarishwe tuzira ubwoko bwacu tuzira uko dusa tuzira kuko natwe twara abantu nk'abandi ariko turarengana kandi tupfira mu ahantu twohungiye aho twokiriye abariho dupfira cyo nico kitubabaza niko gahinda tugendana kandi tukabona nta butungane buturenganura bikatubabaza tukabona turarenganye
David Munyamahora ahamagarira abanyamurengo kurunganwa rugenda rukurikirana kutadendebokerwa na gato gusaba ko butungane bw'u Burundi na mpuzamakungu bwo barenganura
twebwe ko turagenda ariko mwebwe abana bacu uru rubanza muzorukurikirane kuzogeza aho abisha abantu bazofatwa bagahano icyaha cya genocide bazaba kikuraho nyuma y'imyaka 100 murumva imyaka ikiri imbere yanyu kwingana nukuvuga muzogeza imyaka 100 mukiburana urwo rubanza mu 2004 kuzageza mu 2004 imyaka 100 izobishize amategeko niko avuga ko nibura imyaka 100 ishize urubanza rwa genocide batarukurikirana ibi turashobora kubivuga turi kumwe n'abatwishe tutanafite n'isoni kumaso uru rubanza rwa Gatumba twebwe nidusaza batarahana bariya bicanye turarubaraze muzoruburane muruburane mu Burundi muruburane no hanze yo mu Burundi kuzageza bari abantu baduhekuye bashizwe muri prison bakavuga uko babikoze
amashira hamwe y'abarundi yishinze kugwanya ho nyabwoko naye abona ko abanyamurenge batarira busema ase genocide cirimoso ni imwe murayo Terence Mushano umunyamabanga mukuru wa ase genocide cirimoso
aba bavukanye dutegerezwa kwifadikanya nabo muri uru rugamba gukwibuka ababo cyane cyane yuko byabereye no mu gihugu cacu birababaje kubona byabereye mu Burundi kuko akabikoba hijya na gatera ntimba birateye isoni kuko ikicaha ari icaha kibi icaha ciho nyabwoko ni icaha gisumbi ibindi byose mbere n'ishiramwe mpuzamakungu ONU yararirabye igiriti kicaha gitegerezwa guhanwa abanyamurenge ibyo bavuga basaba gutunganirizwa na twebwe ishiramwe ase genocide cirimoso gifadikanije nabo mu gusaba kutunganirwa batunganiriza
umuryango w'abanyamurenge waritwaye mu butungane bw'u Burundi no muri sentare mpuzamakungu mpana vyahayirahe gushika ubu nta muntu n'umwe arahagarikwa canke ngo afungwe muri iyo dosiye y'ubwicanyi bwahitanye abanyamurenge 166 mu mwaka w'2004 imihango yo kubibuka uretse mu Burundi yarakozwe kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda ku mugane wa Buraya hamwe na Amerika eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Tuti mwese muduteza amatwi iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanonotsi mu Burundi Dieudonné Kwizera avuga ko bafise icyizere cyo kuzotahukana umudari mu nkino Olympique ziriko zibera i Rio de Janeiro muri Brazil mu bakinyi batandatu iryo shyirahamwe ryarungitse batatu nibo bamaze gusiganwa abandi nabo bakazosiganwa mu misiri imbere mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Edi Rwema Dieudonné Kwizera atangura tubwira abasiganywe nuko bigenjeje
Antoine Gakeme yirutse imetero 800 naho yaheruka gutsindira umudari mu higanwa mpuzamakungu zisi yose zibera mu mazu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Scotland ngaha ntizamugendeye neza ntiyashoboye kugenda mu higanwa rigira kabiri ariryo ryategerezwa kurondera abazoshika mu higanwa rya nyuma ubundi amaze kwiruka ni Diane Nukuri yirutse imetero 10,000 akaba yabyirutse neza cyane gose kuko yashoboye kugira umwanya wa mbere umurundi kazi atari bwashike ko nawe yasanzwe awufise kuko yawugiriye mu gihugu cy'u Faransa muri za jeu bita Jeux de la Francophonie akaba yagize umwanya mwiza cyane ukura raba muri Afrika arafisi kibanza ciza na hatashoboye kuronka umudari yirutse neza cyane irabaruta Olivier nawe nyine yarirutse ariko naho yirutse ntiyirutse uko twamwipfuza uko yahora yiruka siko yirutse byaramugoye yumva ngo amagura muri mereye akumva sanurushe ntiyashoboye kwiruka neza nkuko twari tusanzwe tumuzi nkuko abantu bari bamuzi ariko azokwiruka n'imetero 5000 mu minsi iza.
Francine Niyonsaba abantu benshi bitezeho byinshi cyane iyo muvuganye nawe ababwira iki yiteguye gute?
Imiteguro yiwe gushikwa iyi sandiko ndakuvugisha tuvuye no kunywa kayi yari yazindutse mu gitondo yiruka buke buke nibavuga technique Maria gizaga footing yumva ameze neza mu mutwe yumva yiteguye neza mu mubiri yumva amerewe neza afise ikizero cyiza yuko ashobora kuzokwiruka neza imbere y'igiganwa numva ruko no bivuga kuko uramuraba ingene agenda ukaraba n'ingene agira imyimenyerezo ariko hanini niwe kubwira ingene amerewe n'ingene yiyumva twebwe tubona rero kuvyo tubwira no kuvyo tubona yuko ameze neza ariko hariho nabandi babiri bazokwiruka marathon wabavuze Celestin hamwe na Abraha baningaha nabo nyine bariko baritegura bameze neza.
Bwana Kwizera wabaye umurundi wa mbere watwaye umudari wa bronze mu mikino nyafrika ya Olympique yabaye mu gihugu cya Kenya mu 1987 yusubije amasi nyuma ukareba uburyo uwo mukino urimo gutera imbere wavuga iki?
Ebwa mbere ho mu 87 natindiye imidari ibiri umudari umwe mu 88 natindiye umudari wa bronze no muri imwe yita hore 4x400 naho nyine nsindira umudari wa bronze ikaba ryari iteka kuko bwari ubwa mbere umurundi aronka umudari rero kugira ngo ndonke imidari ibiri muri rya higanwa byaranteye iteka biratera iteka igihugu canje ku byerekeye rero ingene athletisme y'Urundi iri kiyatera imbere nsubiye inyuma nkaraba naho tugeze ibintu biriko biragenda mu buryo harabaye igihe kuva 87 ya athletisme yateye imbere iraduga cyane mu myaka ya 90 gushika mu 96 murabyibuka mu higanwa rya Atlanta igihe twatsindira umudari wa Venice Nyonga mu metri 5000 mu nyuma haraciye mu ngorane cyane athletisme irasubira inyuma gose hamwe atanu mu rundi turonka afise umwanya w'uburenganzira wo kuja mu higanwa mpuzamakungu ariko kuva mu myaka 4 iheze twe twagerageje turitanga duhereye kuri association municipal d'athletisme nari ndongoye twashyiraho imigambi kugira ngo tuzoshike muri izi higanwa mpuzamakungu z'inkino zibereye ngaha anyeriyo dufise abananotsi bashika batandatu iyo ni imigambi twari twihaye nabo dukorana Imana iraduha turayishikira ubu rero dufise batandatu ngaha kandi bose baronse uburenganzira baronse amaminima bivuga yuko imigambi dufise iri kiraja mu ngiro neza twaranatanguye mbere no gukenyerera inkino mpuzamakungu zizobera Tokyo mu 2020 kuko Jeux Olympiques uraziteguye kandi ukaziteguriira hakiri kare cyane kugira ngo ushike witeguye ufise n'abaserukire igihugu cyawe ari benshi.
Ubu naho tugeze kuri wa mwanya wo kubashikiriza amakuru y'inkino avugwa mu karere ayo makuru twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda.
Umukino njyarugamba wa taekwondo nyuma yuko abakinnyi b'u Rwanda badashoboye kwitabira imikino olympique irimo kubera Rio de Janeiro muri Brazil ubuyobozi bw'ishyiramo ry'umukino mu Rwanda bushishikajwe no gutegura andi marushanwa. Ijwi ry'Amerika ryaganiriye n'umunyamabanga mukuru w'ishyiramwe Placide Bagabo atugezaho bimwe mu bikorwa by'umukino wa taekwondo biteganyijwe mu minsi ya vuba.
Ndabanza nisegure ku bakunzi b'umukino wa taekwondo ndetse n'abandi bakurikiranira hafi ko tutabashije kujya mu mikino olympique iri kubera Rio de Janeiro kubera yuko abakinnyi bacu twari twarateguye mu gihe kirekire ndetse yewe kuko bagize na camp mu Burayi n'ahandi hose ariko ntabwo babashije kujya mu mikino olympique kubera yuko batitabiriye tournoi yagombaga kuba qualifia kubera impamvu twasobanuye zijyanye n'ibyangombwa bitandukanye byo basabwaga kugira ngo babibone. Nyuma y'ibyo rero ntabwo twicaye ahubwo twakomeje gahunda nk'uko yari iteganije mu kwa 9 itariki 10 kugeza kuri 11 niho dufite irushanwa nakita kari rikuru tugira hano mu Rwanda yitwa Korean Ambassadors Cup. Iryo rushanwa rya Korean Ambassadors Cup ni ku nshuro ya 4 tuzaba turyakiriye tunariteguye rikaba rihuza ibihugu duturanye ibihugu byose byo muri East Africa hiyongereho n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. abo bose rero twarabatumiye turateganya kwakira amakipe ageze kuri 12 harimo ayo mu Rwanda ndetse nayo muri ibyo bihugu navuze riteguye neza imyiteguro twarayitangiye ndetse yewe n'abakinnyi bari kwitegura twarabararitse ni ku itariki rero ya 10 nibwo tuzatangira risozwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 nyuma yaho rero tuzakora shampiyona ene izasoza umwaka
tugiye mu mikino olympique abakinnyi baserukiye u Rwanda bakomeje gusiga umugani mu mujyi wa Rio de Janeiro muri Brazil kubera kugaragaza intege nke cyane mu marushanwa ku ikubitiro Adrien Niyonshuti yavuyemo atarangije mu gusiganwa ku magare hakurikiyeho Johanna Umurungi wasezerewe mu majonjora y'ibanze mu kino koga mugenzi we Eloi Imaniraguha nawe yatahanye umwanya wa nyuma mu majonjora y'umukino koga kuko yabaye wa 8 mu bakinnyi 8 bari bahanganye mu itsinda uyu musore warumaze umwaka yitoreza muri Thailand mu ijwi ryumvikanamo kudagadwa aravuga ko agomba gukora cyane kugira ngo atere imbere
kubwanje ntibyanyendekeye neza uko ibihe nari mfite sinabashije kongera kubikora ko nakoraga amasegonda 25 nkaba nasubiye inyuma amatsiyeri 5 urikumva ikibari nk'ikibazo cyabaye nko kumukinnyi ariko nabwo sinavuga ngo byabaye ikibazo cyane kubera yuko amasegonda nakoze nubundi bisa naho byari byegeranye nubwo nabashije gusubira kuyo narindiho ariko nkaba nizera uko nubundi ngomba kongera gukomeza gukora cyane ngo mbashe kuba nakura amasegonda n'ubundi nakoraga n'ibihe nakoraga byose nkabigabanya nkanjye nkaba nabasha gukomeza gutera imbere nk'uko abandi nabo batera imbere
mu mpera z'icyumweru gishize mu gusiganwa ibirometero 10 Salome Nyirarukundo nawe yitwaye nabi abona umwanya wa 27 mu bantu 35 kugeza ubu abakinnyi basigaye nta kizere batanga cyuko nibura bashobora kubona umwanya wo gukura u Rwanda mu isoni yari Claude Munyandinda I Kigali
Donald Trump yatangaje kuri uyu wa gatanu ko yari karahima igihe yavuga ko President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari we yashinze umugwi w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu. Trump atuma urutoke ibimenyesha makuru akavuga ko byafashe iyo nkuru ukutariko. Ni inkuru dushikirizwa na Diane Nininahazwe.
Abicishije ku rubuga rwa Twitter Donald Trump ari kayiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Amerika yanditse muri kabaza ati Televiziyo CNN yavuze ishimitse ko nagirije Perezida Barack Obama na Madamu Hillary Clinton kuba barafashije mu ishingwa ry'umugwi ugwana ICC. Ubwo ntibaremenhanije. Iyo ntibishushe yo bayageretse kuri Obama na Clinton yatumye yikwegera karambaraye mu bitangazamakuru bitari bike ndetse no mugambwe wa Republican aturukamwo. Ku nshuro igira kabiri muri ino ndwi imbere, umugugizwe na bamwe mu Republican bakomakomeye wamenyesheje mu itangazo banditse ko batarota bashigikira Donald Trump mu rugendo arimwo rwo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu cya Amerika. Abantu bagera kuri 70 bari mu mugambwe wa Republican muri bo harimwo abahoze ari abasenateri n'abashinga amateka, cyo kimwe n'abahoze bari mu myanya ikomakomeye ya politiki ya Amerika. Barandikiye ikete ubuyobozi bw'umugambwe wa Republikani basaba ko umugambwe warubwirijwe kwita gose kuba userukira mu nama nkenguza amateka na shinga amateka hagusamazwa n'ivya Trump. Muri iyo kete bisigura bavuga ko bahakanye ko umugambwe wabo usesagura amahera umwanya n'inguvu za bamwe mu bawurimwo mu gushigikira umukandida babona amahigwe yo kuzotorwa mu kwa 11 agenda ahera ku munsi ku munsi. Bimwe mu bindi bibutsa bashimitse muri iyo kete nivuga yakoreshejwe na Trump igihe muri Iraq hica umusoda w'umunyamerika ari mu idini rya Islam. Ikindi bagirije Trump ni ukubabesha mu tuntu duto duto na tunini. Uwujeje guhanahana amakuru mu mugambi w'abarepublikane yibwira ijwi rya Amerika ko umugambi arimwo utamereye magabo ngo ushire inguvu aho bikenewe. Ugutsindwa kwa Trump mu kwezi kwa 11 kuzotuma umugambi wiwe utakaza ibibanza bitari bike mu nama nshingamateka na nkenguza amateka. Mu majambo yiwe, Andrew yavuze ko umugambwe avugira udashobora kubandanya usesagura amafaranga mu kugwazagwaza itorwa ry'umukandida bahamahigwe make y'ukuzotsinda. Kugeza ubu, abajeje kwiyamamaza kwa Trump ntacho baravuga kuri izo mvugo zimukura kw'amaboko. Kuwa mbere uheze, abarepublikani bagera kuri 50 bahoze bakorera ibiro vy'iperereza muri Amerika no mu biro bikuru biwurikiyemo abahanuzi bateye umukono ku ikete gemeza kwa 5 muri bo azohijwigiwe Donald Trump kuko ngo usivye kwa toshobora amabanga y'umukuru w'igihugu ahubwo aramutse atowe yoba abaye umuperezida wa mbere ateye amakenga kandi adashoboye atowe ngo ayobore Amerika. Kwa kane mu gatondo ico bikoze Trump yaragirije Perezida Obama ko yaragize uruhara mu ishingwa ry'umugwi w'iterabwoba witiriri idini rya Islam yongera avuga ko Hillary Clinton yabimufashijemo umukandida wa Republican Trump yarahaye amahigwe yo gusabira imbabazi canke gukosora ivyo vyagirije biciye kwimwe mu radio imushigikiye igihe yari yatumiwe mu kiganiro ariko arayigisha umunyamakuru yamusubijemo katari gake ikibazo c'ukumenya niba ivyo vyagirije vyiwe bisigura ko Perezida Obama ari we yatumye haba umutekano muke muri Libya canke Iraq nawe ati eka navuze ko Obama ari we yashinze umugwi ICC narabivuze kandi ndabisubiyemo kandi si we wenyene yabifashijwemo na Hillary Clinton ku ruhande rw'umugambi wa Democrat uturukamwe Obama na Clinton ivyo vyagirije bavyise akamaramaza kandi ngo si ubwa mbere Trump abarengeye akarimbi hagataho Hillary Clinton arakomeza kwiyamamaza aho yagendera leta ya Michigan yabwiye abamwitabiriye ko atadohoka ku mugambi wiwe wo guteza imbere ubutunzi bwa Amerika mu kuronsa ubuzi abagera ku miliyoni 10 mu kubaka amabarabara biciye mu buryo bwa none gusanura ibitarugwa n'ibivuko gushiraho amakaminuza n'amashure mato mato azimbutse yaheraheje yibutsa ko umugambi wo kugabanya amatagisi abatunzi n'amashirahamwe uzotuma Amerika isubira inyuma mu butunzi kandi ngo atanica uzomarira umunyagihugu muto muto
mukanya turasozera makuru yacu yo kuri isaha ariko imbere yuko dusezerana reka Aloise Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo zari zigiza makuru avugwa hijya no hino ku isi
mu gihugu cya Nigeria mu guhitera bwa Boko Haram warasohoye video kuri uyu munsi w'Imana aho werekana abakobwa wanyuruje baturuka mu gisagara cya Chibok kiri mu ntara ya Borno ni mu manuko bw'icyo gihugu cya Nigeria byabaye mu 2014 muri iyo video haboneka umugabo yifutse avuga ko abo bakobwa bakiri mu minwe yabo yongera avuga ko abashika kuri 40 muri bo barongowe hisunzwe itegeko ry'Imana abandi nabo bakaba barafiriye mu bitero by'indege byabaye muri iyo video kandi umwe muri abakobwa yasabye leta kurekura abarwanyi b'uwo murwi kugira nabo bashobore kurekurwa mu gihugu cya Philippines abantu baharurwa mu majana bari hereje amabarabara biyamiriza umugambi wa perezida w'ico gihugu Rodrigo Duterte wo kwimurira imva ya Ferdinand Marcos yahoze arongo ico gihugu ku murwa mukuru Manila ni mu gihe bamwe muri abo bihereje amabarabara ejo ku munsi w'Imana bavuga ko Ferdinand Marcos yatwaza igikenye ku ntwaro yiwe kandi yahohoteye bamwe muri abo abandi abatamumvuto mu gihe ari ku butegetsi perezida Marcos yakuye ku butegetsi n'imigumuko y'abanyagihugu mu mwaka w'1986 acaje kuba mu buhungiro hamwe n'umuryango we mu izinga rya Hawaii ari naho yasandabiye mu mwaka w'1989 muri Amerika naho mu gisagara cha Milwaukee ni muri leta Wisconsin amazu atandatu y'abacuruzi yaraturiwe imodoka z'igipolisi ziramenagurwa ejo munsi wa gatandatu ni nyuma yaho igipolisi cyo muri ico gisagara kirasiye umugabo w'umwirabure mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu bavuga ko yari yitwaje inko abapolisi batari bake barakomeretse umwe akaba babaye abantu batandatu bakaba bamaze guhagarikwa n'igipolisi mu gisagara cha New York naho muri Amerika kandi hariko haronderwa umugabo yarashe umunyedini w'umuyisilamu hamwe n'uwo bafashanya ibikorwa byo gusengesha bishwe ku munsi wa gatandatu bavuye mu bikorwa by'amasengesho nta makuru y'ico baba barazize arashirwa habona ariko abaharanira agateka kazi na muntu muri ico gisagara bavuga yuko ubwo bwicanyi bwavuye ku rwanko n'inzigo
Tinamwe bagenzi twazindukanye ibiganiro byo muri kino gitondo naha bigarukiye ku izina rya bagenzanje bose bamfashije kuyabategurira no kuyabashikiriza ndabashimiye nshimiye kandi Innocent Kimenyi yashize hamwe ibiganiro amakuru mwayashikirijwe na Aloise Bigirimana nayo kuri miko mwari kumwe nanje Rosine Munezero ndabifurije amahoro y'Imana mugira umunsi mwiza mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.